Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Uri kumfasha kugira ngo amajwi bashikire ni Koffi Olivier Rubera Intwari, turabaramukije tongera tubaha nikaze muri ano makuru, ano makuru tuhere kuri bikuru biyagize. Umugambi ipona urasaba ko umugambi wo kwimura intatemwa y'incungu ya demokarasi hamwe nabo bagandaguriwe rimwe uherutse gutangazwa na leta wo kwigwa neza kugira ngo kahise k'incungu ya demokarasi cyo kimene incungu yo kwikukira nikibagigwe ntabamenye izo ncungu uko ari zibiri amasekeza harimo ibihano yatangujwe mu gihugu kuri uyu wa kabiri ku bantu bose leta ivuga ko batubahirije itegeko nshikira nganjirira ba iby'isuku n'isukura mu bibanza bihuriramo abantu benshi igihugu cyo Burundi kigiye kwakira ihuriro ry'umwe bwa Afrika igira kabiri igiharijiye inyigisho kubigeme n'abakenyezi ku mugabane wa Afrika nyene ni mu giho muryango ugaragaza impungenge ku rugero abana babigeme baheba kwa mashure twabateguriye n'inkuru y'amagara y'abantu nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya kabiri uno musitu yagakundu arazifatira mu bihimba by'ihemero ibyo bita allergie respiratoire mu rurimi rw'igifaransa ndongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture
Dasubiye kubaramutsa umugambi y'iprona urasaba ko umugambi wo kwimura intatemwa y'incungu ya demokarasi nabo bagandaguriwe rimwe zikimurigwa ku musozi wavugizwe mu ntara ya Bujumbura ari intatemwa y'incungu y'ukwikukira ku Burundi uherutse gutangazwa na leta ubanza ukigwa neza kugira ngo kahise kizo ncungu uko ari zibiri ntikibagigwe mu gihe kuri uyu wa gatatu abarundi bazohimbaza imyaka 64 nine heze Burundi bushikiriye intayo kwikukira umukuru w'umugambi habona ko umugambi uzo gora gutahugwa n'abamenye izo ncungu ko ari zibiri uribye inkuru nziza harananegura n'ingendo yo kudebukigwa ku mugigwa aho kuduza ibendera y'igihugu hamwe n'ururirimbo rugihayagiza mu bibanza bimwe bya leta kandi ibyo ari bimwe mu bigaragaza ukwikukira uribye inkuru nziza
kwimura icibutso cha president Melchior Ndadaye bagitwara ahari umuganwa Rudoviko Rwagasore ubwa mbere nimwumve yuko icyo gikorwa ari gikorwa cha politike gikomeye gitegerezwa gusaba ko umuryango wiwe n'umuryango wa politika avamwo bavyumva kumwe kuko harya Ndadaye bamuhiyambye harimo nabandi Ndadaye wenyene mbega abo bandi bose bazoca babajana hehe bwa kabiri ko bari no kuzimanganya kahise kivyabaye kuko Ndadaye agiye hariya hari umuganwa Rudoviko Rwagasore hati imyaka irenga 60 n'iyindi kwa gasore ariho abarundi bazikari hariya no kuvuga ko no mu mitwe y'abantu bazokwama bavuga yuko ari ku ntatemwa y'umuganwa Rudoviko kwa gasore ubuzimanganije Ndadaye Melchior aho byari bizwi ko ari kwa Ndadaye bahora bahitirira kandi abantu bakamenya yuko abo bantu babayeho ibihe bidasa uku bahiriza ibendera ry'igihugu ni ibintu bituma abantu bakunda igihugu kuva kibagira abana cyane cyane ku ishuri kuririmba ururirimbo ndangabuhizi rw'igihugu abana bakarumenya mu buzi bwa leta abantu baratonda ibendera ry'igihugu hevyo gushika umuntu yinjira mu biro menga naco muhuriye ko burya tuba duhuriye ku gihugu kandi iyo yaje kuririmba idarapo ururirimbo rw'igihugu baje kukwibutsa ko uje gukorera igihugu
Ishirahamwe Ajibu Genderingingo naryo gishinze guharanira ubutungane kuri bose risaba ko ibibazo biguma bigaragara mu gisata cy'ubutungane byoronka inyishu ababwitura bagatunganirizwa rihera kuvyazanywe n'impinduka zabaye kuberinganizwa rishasha y'intwaro riheruka kuba mu gihugu userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe yashikiriza ko naho iki gisata cyateye intambwe muri rusange izo ngorane zidatanga icizere ku ngendo y'ubutungane kuri bose mu kiganiro yahaye abamenye nyesha makuru kuri uyu wa kabiri umushingwa manza Gilbert Nini nahazwe yasavye ko mu byo kwihutirwa ho bakuronsa amasentare ubuyabaye menshi ibikoresho hamwe n'abakozi bakwiye gukomeza ubwigenge bw'abacamanza hamwe no gushira mu kirundi amabwirizwa mwamwe acanditse mu gifaransa gusa
nubwo igisata cy'ubutungane cyagize impinduka zikomeye kandi nziza muri rusangi isanzwe ifite n'ibibazo hanini bifatiye ku bukene bw'abakozi butuma imanza zidindira ko usanga umucamanza afise madosiye menshi ugasanga ntashobora kuyakora mu mwanya ubereye nico gituma usanga mu gisata cy'ubutungane hari amadosiye menshi yadindiye igisata cy'ubutungane cyangwa ubukene bw'ibikoresho nkenerwa nk'amabiro uno munsi amasentare yabaye menshi cyane zone yose imaze kuba ifise sentare y'intango sentare yategerezwa kuba ifise ibikoresho bikwiye abakozi bakwiye byo tuma barangura akazi kabo neza hari n'ibindi bibazo byanye no kwivanga mu kazi kumucamanza cyo bita indépendance du magistrat canke indépendance de la magistrature mu Burundi hakiri hagahaze ko umucamanza usanga rimwe rimwe ashigwako cyo twita pression mu kazi kiwe nibituriro biravugwa mu gisata cy'ubutungane ishiramwe aje bugendera ingingo turasaba rero ko amasentare yose aronswe abakozi bakwiye turasaba ko ubushikiranganje nyene bukomeza igikorwa cyo gukura ibirarane by'amadosiye yadindiye ibwirizwa shingiro riravuga yuko amabwirizwa yose yategezwa kuja mu rurimi rw'ikirundi turacabona rero amabwirizwa mwamwe usanga ari mu rurimi rw'igifaransa bituma abitura ubutungane bamwe bamwe canke abakeneye ubutumwa badashobora gutahura neza amategeko abagenga kubera bataba bazi urwo rurimi rw'igifaransa
mu bijanye n'inyigisho igihugu cy'u Burundi kigiye kwakira ihuriro ry'ubumwe bwa Afrika yihariye ibibazo by'inyigisho hamwe n'indero kubigeme n'abakenyezi kuri uwo mugabane n'ihuriro rizotangura ku munsi wa kane w'inondwi rikazoba rikurikiye hijyaheruka mu gihugu cya Ethiopia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wo muryango uvuga ko utewe impungenge n'urugero abana b'abigeme baheba ko amashure nko mu bihugu biri munsi y'ubugara rwa Sahara abigeme barangiza amashure yisumbuye baracaharugwa ku bice 37% gusa mu Burundi naho abo baharugwa ku bice 33% ariko rero umukuru w'umugwi hujejwe iby'inyigisho ubuhinga bwa none n'ubushakashatsi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu higaniro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n'umushikiranganji w'u Burundi mu byajejwe harimo indero kuri uyu wa kabiri Gaspard Banyankimbo naye ahamagariye ibihugu bigize uwo muryango gushira ingufu n'uburyo bihagije mu migambi y'inyigisho zihagaze ku iterambere ridakumira reka tumukurikire ahasubirwamo mu kirundi na Jehome Ndereyimana.
Notre continent compte plus de 100 millions d'enfants.
Abana n'imiyabaga barenga miliyoni ijana batagiye ku ishure muri Afrika, muri abo abenshi akaba ari abigeme. Naye muri Afrika yo munsi ya Sahara, abigeme batarangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye bangana n'ibice 37% mu Burundi bakaba ari ibice 33% abigeme bari hafi ya 4/10 ntibarangiza amashuri yisumbuye. Aho haciye yongera ko ikindi gishasha gihambaye n'ihindagurika ry'ibihe. Mu mwaka w'2024 abana imiliyoni 242 ku isi baratakaje ishure, ariko umwizero urashoboka kandi ibyemezo ko hari ibyo shoboka biragaragara. Kuva mu mwaka w'2015 abigeme barenga imiliyoni 200 muri Afrika barasubiye ku ishure. Nk'akarorero hafi y'u Burundi muri Kenya, gushira imitahe yihariye mu by'ubuhinga n'ibiharuro byatumye havuka urunganwe rushasha rw'abakenyezi b'imboneza mu by'ubuhinga bakiri bato. Niyo bico dushira imbere ari uguha ubwigenge abakenyezi n'abigeme umwe bwa Afrika, gushira imbere ingendo iri hagati na hagati, kandi twubaka inyigisho ziherekeza umunyeshuri wese atanumwe ashizwe ku ruhande. Ariko nitwogira iyo mpinduka tudashizemo umutaho ubereye ariho mboneye kano karyo ngo ntera kamo ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika u Burundi burimwo abikorera utwabo abo ducuditse gushyira hamwe uburyo mu gushigikira ubwigisha budakumira.
Système éducatif sensible au genre.
Radio Indundi Culture.
Radio Inundi Kulturu turabandanya nano makuru. Bamwe mu bagize urwego rw'inama nshingamateka barasaba ko ibitaro bitandukanye mu gihugu byoronswa uburenganzira bwo guha akazi abakozi bashasha baza gusubirira abaja baragaheba bakaja kukarondera mu bindi bihugu mu gihe cya none. Ibi biri mu byo batuye umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa mbere, aho yari umutumire imbere y'inama nshingamateka yariramutse isuzuma ingene iby'ibitaro bitandukanye byasabwe na sentare ijejwe amatungo ya leta byashyizwe mu ngiro, hamwe n'uko ari abaronkejwe akazi muri ico gisata bamaze hafi umwaka bataronkejwe imishahara yabo bakabona kwiza ari intambamizi bangamiye iki gisata. Yamara umushikiranganji w'amagara y'abantu Fidele Nkeza Bahizi yishuye ko ibyo bibazo byose biriko birigigwa inyishu ari Sendayizeye.
Baca hirya no hino aho ibitaro bigejeje mu gushira mu ngiro ibyasabwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta, abo bashinga mateka berekanye ko gushika ubu abaganga bagiye baraja kurondera ubuzi hanze y'igihugu batarasubirizwa bagatangazwa nuko nibitaro bidahabwa uburenganzira bwo gusubiriza abaganga byari bisanzwe byihembera nkuko umushinga mateka bukuru Beatrice abishikiriza
mapfuriro amwe amwe ahagi haribonekeza abakozi bamwe bagiye kurondera ubuzima hanze kubera besho usanga bara abakontraktuel abarongo ya mapfuriro baravuga yuko ubujyo bwo bahemba buhari ubu rero ikibazo bafise nka autorisation ya recrutement baronka mutanga iyo autorisation hanyuma abo bakozi bagiye bagasubirizwa
aha umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidel Nkeza bahizi yemeza ko ico kibazo bagiye kugikurikirana kugiraho ugo ruhusha rukenewe vyihuta rutangwe
iyo ahagize abakozi bagenda bavuye mu mavuriro turasaba yuko baduha inventaire aho hose bagira turabire hamwe ngene bosubirizwa ikibazo rero tugiye gukurikirana kugira turabe ko aho hari ikibazo cyumvikana gose heza turabe ko iyo autorisation yotangwa
Iruhande yabo atariko barasubirizwa abo bashinga amateka babaza ikibazo cabaronkejwe ubuzi bamaze umwaka cankurenga batararonswa imishahara yabo Claude Badugaritse
amazi gihe hari imyidogo y'abaronkejwe akazi bamwe hariho benshi bamaze umwaka bari ku kazi n'abandi n'uburenga ikimwe muri ko murakora muri no minsi kugira ngo nabo baronse akazi batunganirizwe bakore akazi kabo borohewe
Mushikiranganje w'amagara y'abantu aha ahamagarira aba batarashobora gutunganirizwa gukurikirana amadosiye yabo ariko akabizeza ko biriko biratunganywa.
No munsi abataratunganirizwa turabihanganisha ko bararindiri ariko kandi tubasaba keshi gukurikirana amadosiye yabo iyo ageze muri fonction publique. Ariho nabandi benshi byatebye kubera abasanga amadosiye batanze harimwo kamwe canka kandi katarimwo bagasabwa kuzuza dosiye. Ariko izi kwije zose zaradepojwe muri fonction publique kandi bizeza yuko agashara kabo kazoboneka.
Ingwara zagiye ziragaruka zituma ibitaro bimwe bimwe bidakora neza ibisabwa harimwo ibura ry'uburyo, ibura ry'abaganga b'abahinga hamwe nuko abaganga bagiye kurondera ubuzi hanze y'igihugu ku murindi munini.
Mu bijanye n'isuku n'isukura ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwategetse ababaji bahingurira ibikoresho bitandukanye mu mbaho gukorera mu nganda zisakaje amabati meza nayo ibyo bahingura bakabigumiza mu nganda mbere yuko baronswa ikibanza cabo mu gutanga zisekeza ryo kugenzura aho bene ibyo bibanza bagejeje gushira mu ngiro itegeko nshikiranganje ryo kuwa 18 ruhuhu mu y'umwaka rishinga mahadabu ku bantu barenze ku mategeko y'isuku n'isukura kuri uyu wa kabiri buramatari w'intara ya Gitega yahamagariye n'abajejwe ibisata bya leta gufata iya mbere mu gusukura aho bakorera babera karorero abo bajejwe idonido na anesteti ntanguvu
mu rugendo warongoye intara ya Gitega yakoze kuri uyu wa kabiri yamenyesheje abo babaji basaba ikibanza cabo bakoreramwo kandi kiyaguye ko kihari ariko kitaratunganywa bibereye muri ico gikorwa co gusuzuma aho itegeko nshikiranganje rusange 1941 ryo kuwa 18 ruhu mu uyu mwaka rishinga amahadabu atangishwa abarenga amategeko agenga isuku n'isukura muri katera ngo kartinuyi ya Nyabihara abantu batanu bahanishijwe mu kugarirwa ibibanza bahora bakoreramwo n'amahadabu ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500 kuko bari baragabishijwe ntibaheza ngo bisuganye mu gukorera isuku aho bakorera mu gihe kumugwa mukuru wa politike imbere no hafi y'ibibanza hari inyubakwa za leta ibonekeza ko igikorwa cyo kwagirira isuku bitaratangura shika iki gihe buramatari w'intara ya Gitega ariwo yagira imana arayikira abarongoye ibisata bya leta gufata ya mbere mu gutanga karoro keza ku banyagihugu barongoye mu gukoresha n'imiburiburi uburyo bukeye mu gusukura aho barangurira imirimo yabo ya misi yose anise ntago Gitega radio indudikitura
Anise ntanguvu tumenyesha abadukurikira ko kuri uyu wa kabiri nyene ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko ibihano bigizwe n'amahadabu ku batubahiriza iryo tegeko byatanguye abashikiranganje bane bagize leta batangurije ayo masuzuma mu ntara ya Bujumbura umushikiranganje Leonidas Ndaruzaniye ajeje intwaro yo hagati mu gihugu acagabisha abacakubiri naryo ko bazugarirwa ibibanza bakoreramwo ino nkuru tuzoyigaruka ko mwidonido mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu abarimyi bakorera muri zone Gatumba muri komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura nyene baguma bidogera uruhombo bavuga ko bariko barategwa no kubura ifumbire kwibonekeje kuva uno mwaka turimo ugitangura mu gihugu abanyagihugu bibazahico rusansuma heza meza atandatu bakozwe ko kugira ngo baranswe iyo ifumbire yamaze mu gihe gushika n'ubu atacigeze gihinduka ku ngorane barimo ni mu gihe leta y'u Burundi ari kwiguma hizeza barimyi ko muri rusangi bazotunganirizwa n'inkuru ya Jotan Iratuzi
abo barimyi bashikiriza ko bari bizeye kwiyo rusansuma yari gutuma baronka ifumbire ariko batangajwe nuko ataco yashitse ko
yari mu maboko yari tatufuye abo ari bishiriye ubone ko bayishize ku mugina kiragacimbire abakandika abantu babo babarimye none nuko yabonetse kuvuga ko itabonetse n'abatanze amahera bagiye bishurira abari baheranywe no kuvuga bane nabo hari nubwo bizoshika mwico gihe bakazobishurira kubazoba banditswe kandi
uko kubura ifumbire rero gutuma umwimbu w'uburimyi utaboneka neza
mwisa tugeze korora nka byatsako umuntu aba yashitse ko ariko karo n'utwarabuze cyangwa uri korakorera mu buho urabona nk'umuntu twatwayirose ariko
umushikiranganje wa mbere Nestor ntaho ntuye mu kiganiro cabagize urwego nshingwa bikogwa rwa leta yaheruka kwemera ku buryo buke bw'amafaranga buri mu bituma ifumbire itaboneka ku gihe ariko ko leta iri kiragerageza gutorera inyishu ico kibazo
ikibazo cy'ifumbire turabandanya twita ku rutare kugira iboneke ku gihe naho intambamye zitabuze bivuye ku mikoro n'ibibazo by'umutekano muke urangwa aho izo fumbire zisanzwe zizanana na cyane cyane mu buryo bukogwa mu gifumbire ngaha mu gihugu cyacu
mu kwezi kwa mbere uno mwaka niho leta yari yanditse abarimyi n'uburinganire bw'indimo bafise ku mitumba yose igize igihugu umukuru w'igihugu muri Kigarama yavuga ko iyo rusansuma izotuma hamenyekana neza abarimyi n'ifumbire ikenewe hamwe no gutuza inyegezwa n'idandazwa mu kinyegero gifumbire akaba yari yemereye abarimyi ko mwirima gimpeshi abarimyi bari kuronswa ifumbire bakeneye ariko gushika ubu abarimyi bashikiriza ko basaba abagenzi babo baba baronse ifumbire kuba barabaguranye nkeya canke bakayigura ku biro kubayidandaza mu kinywabi kandi ku giciro kinini.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mamaze kuvyumva uyu numwanya w'inkuru y'amagara y'abantu inkuru tubashikiriza imisi yose ya kabiri uno musitu yagakundwa arazifatira mu bihimba byirondoka ibyo bita allergie respiratoire mu gifaransa muganga François Ndikumwe nayo yanonosuye kuvura indwara zifatira mu bihimba byihemero asigura ko inkomoko y'izo ndwara ishobora kuva aho umuntu ababaye bigategwa n'ibimukikije ibimenyetso nabyo bigashobora gutandukanywa naho indwara iba yafatiye ino nkuru y'amagara y'abantu uno musitu iteguriwe na Claire ya Kankundi.
Izo ndwara zifatira mu bihimba vyihemero mu gifaransa zitwa allergie respiratoire zigize umugwi urimo ubwoko butatu bw'indwara nkuko bivugwa na muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu bihimba vyihemero François Ndikumwe nayo.
Igihe bavuga indwara ya allergie ni ukuvuga yuko umubiri wacu uhura n'ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bwa minsi yose hanyuma uwo mubiri ntiheze ngo vyakire ubirinde kuvuga ubyo bintu bikaca bituma umuntu agira ibimenyetso byo kurwara ku wundi muntu atangwa neza za sensibilite yabyo afise arabibamo ntihagire ingorane imwe imutera marije asingiye ku mahaha ni bamwe twita ko bagwaye indwara yitwa asme rero bivanye n'aho bifatiye ibifatiye mu mazuru biyitwa sinezite cyangwa rhinite allergique
aha uwo muganga arasigura ibizitera
umuntu yahemutse bimutera allergie nk'ifira udukoko duto duto nk'inyondwe utuguruka tuva ku mashugwe n'ibindi aho rero iyo umuntu abihemutse bigashika indani mu mahaha canke mu mazuru bituma umubiri ibiri waho witwa mu gifaransa muqueuse bronchique ou nasale udindira ukavyimba inzira ijana impwemu ikigabanuka
ibimenyetso vy'izo ndwara biratandukanye bivanye naho indwara zifatiye
ndataguma yiyasamura ntaguma na gaseruku tuzi tukasi tuguma twisuka ari twinshi ibiseru bitavura hanyuma hagira ko kumva agomba kwiyagaza makaka mu mazuru aguma yivyiringira ari nabo cyo bizana no kwivyiringira amaso no kwa amaso ahinduka ntari nabo bishika akavyimba amaso akavyimba umunwa na nyuma vyo guhemuka rero bimaze gufata amahaha hepfo bishingira cyane cyane ku miheha ijyana impwemu icyo gihe umurwayi acatangwa akumva ko abuze impwemu akako korora byongeye kuvyimba cazamo nibikorogwa byongeye ko kufungana kuko dutse tugizwe iyo mihora ijyane mpemu natwe tugomba kwiyugara cyaganye rero inzira ya impemu zica hamaze kuba hatoyi ntibagize cyatanga kuvuza umwirongo zireganye kuko zigenda zitagutse nuko zokwakwa ku muntu atageza amareje
izo ndwara zo mu bihimba vyihemero allergie respiratoire zirafise ivyuririzi tukazobigarukako mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira
Claire yakankundiye nti naduciye turangiriza no makuru ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimiye kandi na Kofi urivye rubera intwari niwe yatumye amajwi abashikira twese tubifujije kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis nduwimana